Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumenejwe Diane ni nahazo ngiye kubashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse abaduteze amatwi, turayahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Aha abantu bashika kuri 35 barimwo n'umwana w'amezi 4 baraye bijwe mu gitero cabaye jo ku munsi w'Imana kwicukuriro ry'ubutare bw'inzahabu muri Ituri ni mu buraruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umutegetsi wo kumutumba iryo bara ryabereyeho Jean-Pierre Bikirisende mu karere ka Jugu ni muri Ituri yavuze ko muhari w'iterabwoba Kodeko ari wo wakoze iryo bara. Bikirisende yavuze ko bateye ikambi y'abanyagihugu yitwa Blanquette ahari n'icukuriro ryabo banyagihugu aho batoratora utuzahabu kandi bahasanze hari ibiziga 29 by'abantu abandi bantu 6 bakaba baraturiwe. Mu gihe ico gitero caba abateye barasahuye abo banyagihugu biba n'inzahabu bari bafise bari bamaze gucukura basiga baturiye n'amazu yabo. Kodeko Cooperative pour le Développement du Congo n'umuhari wa politiki ushingiye ku idini wemeza ko uharanira inyungu z'ubwoko bw'abalendu. Muri Afrika kandi ni ubwicanyi aho naho ni muri Nigeria naho abantu bitwaje inkoho barishe abashika 48 mu mihana 3 y'abanyagihugu ni muri leta ya Zamfara mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Abategetsi hamwe n'abahaba batangaje aya makuru ejo ku munsi w'Imana. Ibice byo mu buraruko bushira uburengero hamwe no hagati muri Nigeria bimaze imyaka bibangamiwe n'imihari iterabwoba itera abanyagihugu igasahura ibyo batunze harimwo n'ibitungwa ndetse no kunyuruza bamwe kugira barunzwe amafaranga imbere yo kubarekura. Mu mezi abiri aheze barateye itereni yari igeze hagati y'umugwa mukuru Abuja n'igisagara cya Kaduna banyuruza ingenzi zitari nke zarimwo bagandagura n'abanyagihugu barenga 100 hamwe n'abatari bake bo mu mihari yishize hamwe ngo yicungerere icungerero umutekano wayo. Eka saho gusa muri Afrika ni muri Misiri kandi aho mwari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu ejo ku Imana watangaje ko ari wakoze igitero cisha abasirikare 11 ba Misiri mu izinga rya Sinai ku munsi wa 6 cabaye igitero cyahitanye abasirikare benshi ba Misiri mu myaka yose bamaze bagwana n'abagwanyi bayoboka uwo muhari w'iterabwoba. Umuhari watangaje ko wica abasirikare ba Misiri watwara inkoho wongera uturira n'ibirindiro byabo mu burengero bwa Sinai. Ni mu gihe abategetsi ba Misiri bo bavuze ko abakekwa kuba abagwanyi b'abayisilamiste baharugwa mu 1000 hamwe n'abarenga 10 mu bajeje umutekano babo bafuye kuva ugo rugamba rutangura. Leta z'umwe za Amerika yaraneguye ico gitero muri Sinai cyakorewe abasirikare ba Misiri yongerihoza imiryango yabuza babo. Ufaransa ishyira mu gihe umwe bwa Afrika hamwe na Sudani nabyo nyine byarateye ibyatsi icyo gitero.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tukiri ku mugabane wa Afrika, abimukira hafi 44 nibo baburiwe irengera igihe ubwato barimwo bwibira mu mazi ku nkengera z'amazi muri Sahara y'uburengero ejo ku munsi w'Imana. Ishiramwe ry'abagira neza rifise icicaro muri Espagne ryitwa Caminando Fronteras niyo ryatangaje iyi nkuru. Rivuga kandi ko 12 bashoboye kurokoka igihugu bwato bwibira kandi baca barahagarikwa n'igipolisi. Ibiziga 4 nivyo vyakuwe mu mazi ariko abandi ngo ntibazwi irengero ntibiramenyekana ahubwo bwato bwariko buraja ariko abimukira baturuka muri ako karere bakunze kuba berekeza mu mazinga ya Kanari mu gihugu cya Espagne. Maroke niho abo bimukira baruhukira imbere yo gufata amayira bagana ku mugabane wa Buraya kurondera ubuzima bwita ko ari bwiza. Ku munsi wa 5 ibihugu bya Maroke na Espagne niho byemeranya ko bigiye gukomeza imigenderanire no gukorera hamwe kuri icyo kibazo cyabo bimukira.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ku ntambara yo muri Ukraine, Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bikize byo mu burengero bw'isi bigize umugwi wiswe G7 ejo ku munsi w'Imana niho bemeranya guhagarika kugura ibitero by'Uburusiya. Ibyo bihugu bivuga ko Uburusiya ariho bukura amafaranga abufasha mu ntambara burimwo muri Ukraine. Abakuru b'ibihugu bya G7 ari byo Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyani, Ubuyapani na Leta z'Ubumwe za Amerika bavuze ko iyi ngingo izogira ingaruka ku butunzi bw'Uburusiya. Hari nyuma y'inama yabahuje na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky hakoreshejwe ubuhinga bwa video, mu gihe ibindi bihugu 27 bya Buraya byatangaje ko bitegekanya gukurikiza ingendo ya Amerika. Amerika yavuze kandi ko izobuza Abanyamerika gukorana n'amakompanyi y'Abarusiya mu buryo bw'amafaranga kugira abatunzi mu Burusiya ntibabandanye batunga ngo baterere Perezida Putin mu ntambara arimwo muri Ukraine. Amerika yavuze kandi ko iza yaramaze guhagarika guha amaviza, ni ukuvuga uburenganzira bwo kwinjira muri iki gihugu, amaviza 2,600 ku Barusiya n'Abanyebiyorusiya, ikabagiriza kugira uruhara rukomeye mu twigoro two gusenya igihugu cya Ukraine. Biyorusiya ni kimwe mu bihugu bifitaniye ubucuti bwa hafi hamwe n'igihugu cy'Uburusiya.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Ayo n'ayandi ni busa abakunzi b'ijugi Amerika ko ashaka kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijugi Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. U Rwanda rwemeza ko rwamaze kwishura ibibazo rwabajijwe na sentare yo muri Amerika ku kirego catanzwe n'umuryango wa Paul Rusesabagina.
Abavoka barahari, ibyo bagomba gukora barabizi, inshingano zabo barazizi, nta mpungenge zihari haba kuba biteguye ndetse haba no kuba bazasubiza ibibazo byabacijwe ndetse n'urubanza n'urukomeza haba kuba baburanira Leta y'u Rwanda.
Uyu ni Alain Mukurarinda, ni cegera c'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda. Ino nkuru iri mu zo tugaruka ku handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu. Nda biciye ku masonga nkitangura. Leta y'u Rwanda ivuga ko yiteguriye kuburana mu rubanza umuryango wa Paul Rusesabagina washingishije mu butungane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abunganira umuryango wa Rusesabagina batangaza ko ejo kwa Mungu ariryo ryari igenekerezo ntarengwa u Rwanda rwari rwahawe kugira ngo rusubize ibibazo rwabajijwe umuryango wa Paul Rusesabagina witwaye uvuga ko Serugo yanyurujwe kandi akaburezwa igufa. Aha ugasaba indishi y'akababaro kagera ku miliyoni z'amadolari amajanane ya Amerika. Icegera cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yabwiye mugenzi wacu Venus Nshimiyimana mu kiganiro kuri telefone ko Leta y'u Rwanda yamaze kwishura ibibazo yabajijwe mu butungane bwa Amerika ku kirego cy'umuryango wa Paul Rusesabagina.
Icyo abantu bagomba kumenya ni uko niba hari uwatanze ikirego arega Leta y'u Rwanda, Leta y'u Rwanda nayo ifite uburyo igomba gusubiza icyo kirego, ifite uburyo igomba gushyiraho abavoka n'imyanzuro baba bagomba gukora kandi bakabitanga mu gihe. Bivuze ngo rero abantu bagira impungenge igihe cyatanzwe kizagera, Leta y'u Rwanda nayo yagize ibyo ikora yasabwe. Abavoka barahari, ibyo bagomba gukora barabizi, inshingano zabo barazizi, nta mpungenge zihari haba kuba biteguye ndetse haba no kuba bazasubiza ibibazo byabacijwe ndetse n'urubanza n'urukomeza haba kuba baburanira Leta y'u Rwanda.
Kuba Leta y'u Rwanda yiteguye kujya kuburana urubanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubanza rw'umuntu ufungiye ku butaka bwarwo, ibyo byo bisobanuka bite mwebwe nk'igihugu nka Leta mubibona mute?
Uburyo tubibonamo ni ukureba igikomba gukorwa ni ikijyanye n'amategeko. Niba ikibazo cyageze mu rukiko, niba tugomba kunagaragaza ko leta y'u Rwanda itakagombye kujya kuburana mu rukiko runaka cyangwa se kuburana ibintu runaka hanze y'igihugu, nta handi wabigaragariza utagiye muri urwo rukiko. Kuko nk'uko watangiye ubivuga, ikigaragara ni uko niba abantu batanze ikirego urukiko rukavuga ruti niba uwarezwe tariki runaka atagize icyo akora cyangwa avuga, urubanza ruzakomeza. Leta y'u Rwanda irabisuzuma ikareba ishatse ifite n'uburenganzira bwo kutitaba, uzi ko ubwo burenganzira buremewe mu rukiko nk'uko mujya mubona abantu bajya mu rubanza rwagira agati bakarwivaganamo. Burya ni ibintu byemewe, amategeko abateganya yaranateganyije uko bizagenda. Nta mpungenge rero abantu bagomba kugira, nibategereze wa mugani igihe iyo tariki izaba yabaye yarenze, noneho bakavuga bati dore dukomeje urubanza, Leta y'u Rwanda iravuga iki, irakora iki. Nk'uko nabivuze ne bashyize abavoka, nibwo abantu nabo bazamenya pozisiyo cyangwa se uko u Rwanda ruhagaze muri iyo dosiye.
Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze nama.
Mu Burundi, mu gihe muri ico gihugu havugwa ubushomeri bwinshi, haba mu baho mu misozi no mu bisagara, abize n'abatize, hari umugabo w'imyaka 36 wo mu ntara ya Bubanza mu Burengero yahisemo kwijukira umwuga w'ubuvumbi, amaze kuguramwo amatongane hamwe na parcelle yubatsemo inzu. Cyprien Miburo hagahanura Abarundi na cane cane urwaruka kudasuzugura akazi canke umwuga. Ejo rya Amerika ryaganiriye na Miburo ribategurira inkuru ikurikira yakozwe n'umumenyesha makuru wacu Eloge Wilika Neza mu biro vy'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Cyprien Miburo ku mutumba wa Gahwazi ya mbere muri komine Mpanda intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, amaze imyaka igera kuri 13 akora umwuga w'ubuvumbi. Iruhande y'imizinga yiwe bwite yigumanira akayihakura, agahubuki abiwe ubundi akabugurisha, anakora urucuruzwa bwo kudandaza ibitiba. Aratubwira uko yatanguye uwo mwuga n'ingene abigenza kugira ngo akwegere inzuki.
Nje ndavyikorera, nibikorwa je navyumviriye kuko nabona data yegeka, nkabona n'abandi muko baregeka, nanje ndajisha umuzinga, nanje hacaba umugabo mpumuti, nanje ndagenda kwegeka inzuki cyaziraza, camere ico gihe nyene negeka. Ndabikoze imyaka myinshi kuva mu myaka 13 negeka inzuki. Urakoresha umuti ugacana, ugacucanga n'imamara n'ubundi muti wo mu ishamba. Ugashushira y'umwotsi byose bigafumba umwotsi. Zaza rero zigaca zimotegwa neza rero na wa muti.
Miburo w'imyaka 36 asigura ko uyu mwuga umutunze, amaze kwigurira amatongane yose n'iparasera, yubatse mu inzu mu mafaranga akura mu buki n'ibiti bashora. Ibi yabigeze ko atangurane yasavye umuntu canke ibanki.
Nta wundi nzamugombwa nsanzwe nkora, niwe nkoresha, nta wundi nkoresha ta uwo mwuga. Aho maze kugura, ndamaze kugura ibivi bine, ndagura ni arasa nyine yo kubaka ndubaka inzu.
Uwo mugabo w'abana batatu ariko yemeza ko akazi kukwegeka atari yororo. Hari n'abo yigishije baciye baheba kubera kwegeka biruhije.
Abo nigishije barahevye kubera bibagora gukora. Umuzingo umwe ndagurisha ibihumbi 30 yo haje ubungurira abushaka. Habari y'inzuki nta buki burajaye. Nuya ku kwezi sinokontora iyo nkora, hari igihe mara nkiyinga ntakoze ndu nkiruhutse kubera imba nacotse. Nkaca nsubira nko ku yindi yinga. Nta ntambamye urimwo, ni umwuga mwiza. Birabagora kubikora gacoka afise ibindi bikorwa akora ntavyo yokora. Zirakurya uruka n'umwotsi zishigira inyuma, zukisha umwotsi ukazirukanisha umwotsi.
Cyprien Miburo yahoze mu ishirahamwe ry'abavumbi ryahavuye risambuka imbere y'uko ahitamwo kwikorera ku giti ciwe. Ubavuga ko asubiye kuronka abandi biyunga bakaja hamwe yobishima kugira ngo baduze umwimbu kurusha. Miburo hanura Abarundi na cane cane abakiri bato kwijukira kurondera imyuga mito mito yo kubateza imbere kandi ntibagaye akazi. Mu Burundi nta bitigira inyezina vy'abavumbi bizwi, ariko umwuga wo kwegeka urakorwa cyane muri ico gihugu. Mbere mu ntara zitari nke n'ingo nke zidafite imizinga ibiri n'imiburiburi kuri buri muryango. Inzuki naho urubohi rwazo rubabaza zirakundwa, hakaba hari n'amazina y'inzuki kimwe mu bitungwa bike bivugirwa amazina muri ico gihugu. Mu myaka 15 iheze igisata ca ONU cita iterambere PNUD hamwe n'ikiraba burimyi n'ubworozi FAO zashizeho imigambi myinshi yo kunagura umwuga w'ubuvumbi, bituma abatari bake bishira mu mashirahamwe hatibagiwe n'abagore n'abigeme kugeza ubu ari bake cyane muri uwo mwuga. Ibi biri mu bigabanura ubushomeri mu Burundi. Igihugu ubushomeri mu rwaruka bungana n'ibice 55 n'uduce 2% vy'urwaruka rwo mu mitumba, mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 n'uduce 4% nk'uko amatohoza y'amashirahamwe y'urwaruka vyerekana. Eloge Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda hari umunyagihugu wo mu kagari ka Nyarutarama mu gisagara cha Kigali yabwiye ijwi rya Amerika ko afise ubwoba kwerikete aheruka kwandikira sentare ayisaba gutesha agaciro ubusabe bw'igisagara cha Kigali. Ico gisagara cha Kigali cyari cyatanze akarorero kuri umunyagihugu yitwa Felix Twagirayezu kivuga ko ari mu bofatirwa ko akarorero nk'abashobora kwemera kwimukira mu mazu bagahagarika imanza baregamwo ico gisagara. Eric Bagiruwusa adufite ibindi kuri no nkuru.
Bwana Felix Twagirayezu yatangarije ijwi rya Amerika ko ari kugenda yububa bishingiye ku ibaruwa yandikiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge dufiteho kopi. Muri iyo baruwa arasaba gutesha agaciro ubusabe bw'umujyi wa Kigali wavugaga ko yawandikiye usaba kumuhinza urubanza yaburanaga n'umujyi wa Kigali na bagenzi be rugasibwa. Aganira n'ijwi rya Amerika Twagirayezu yavuze ko yakoreye icyo yise akagambane n'inzego z'ibanze kuva ku mudugudu kugera ku kagari ka Nyarutarama yisanga bamusinyishije ku ngufu ibaruwa isaba inzu. Aravuga ko umudugudu wa Kibiraro ya mbere yamwegereye nk'umuntu baziranye amwumvisha uburyo yahabwa inzu ku gaciro ka miliyoni 19 bakazayimugurishiriza kugira ngo abone uko yagabana amafaranga n'umugore we Uwamahoro Clementine bari mu nzira zo gutandukana. Ni mu gihe umutungo wabo ufite agaciro ka miliyoni 12.
Ntabwo nari kujya gusaba inzu mfite umudamu turi gutandukana mu mategeko ko kugeza isaha kwagombaga kuzajya mu nama ntegura rubanza tariki 16 z'ukwa gatandatu.
Yo gutandukana?
Yego. Kubwiye mpamvu ntabwo nagombaga kujya gusaba inzu. Ahubwo nge nahageze natewe ubwoba kare ikarata yasi nsanga yateguwe n'inyandiko zateguwe, inyandiko ziteguwe mu nyandiko z'umujyi wa Kigali, kashiteyeho iteho kashe y'akagari. Ntabwo ngewe nari kujya gusaba inzu ku kagari ntaho ntazi ku mujyi wa Kigali.
Uyu muturage ni w'umujyi wa Kigali washingiyeho usaba urukiko kuba rwigije imanza uburana n'abaturage banyarutarama. Mwibaro watwagira Yeza avuga ko bamwandikiye umujyi wa Kigali wishingiraho uvuga ko yemera guhabwa ingurane y'inzu ukavuga ko bishoboka ko hari nabandi bazagenza nkawe. Ibaro watwagira Yeza akomeza guhakana yivuye inyuma
cyane cyane ko nakashiteye ku rugo rupapuro ni kashe y'akagari yaza kuba ari nge wandikiriye ibaruwa. Ntabwo nari kuyandika ngo nandikishe mashini nibirangiza nimero zirangamuntu nzandikisha ikaramu, nimara kwandikisha ikaramu nimero za telefone nzandikisha ikaramu, byose nari kubyandikisha mashini. Ni mu rugo rwego ngiye bangijeje kwa gari nsanga ibaruwa yateguwe kare.
Ubusabe bw'umujyi wa Kigali urukiko rwabushingiyeho rutegeka ko hazabaho umuhango wo gupfundura urubanza rwa rwarapfundikiwe. Kuva twagira Yezu yavuguruza umujyi wa Kigali ravuga ko icyo bari cyose
ubwo abanda bufite ntabwo bwabura cyane cyane ko ngiyewe nyuma yuko mva gutesha agaciro iyo baruwa byabaye ngombwa ko ntekereza ibintu byavuye ku kagari biza ku mudugudu. Ndibaza ni gute nshobora kuvuga ngo ngiye kuryama mu nzu ndatekanye ngo kugira ngo ngiye kuryama mu nzu ndatekanye nashaka aho njya gucumbika byibuze mu minsi mikeya. Bacumuga ni mu Kinyarwanda ngo gupfa none wapfesha. Byabaye ngombwa ko ngiye nshaka aho ncumbika kubwo umutekano wanjye n'ubuzima bwanjye. Kugeza isaha ubu ngubu ntabwo ndi mu rugo kubw'uko iyo baruwa ngiyewe naje kugaragara neza ino nyuma ko bamutumye umuntu wo guha inzu y'ibyumba bitatu na saro ari ukugira ngo babone ukuntu bava mu manza.
Mu bashyirwa mu majwi ko basinyishije Bwana Twagirayezu n'umugore we Uwamahoro bari mu nzira zo gutandukana harimo Bwana Cyprien Bucyana ukuriye umudugudu wa Kibiraro ya mbere na Bwana Vedaste Kayigamba wo muri Kangondo ya kabiri. Ijwi rya Amerika yahamagaye Bwana Bucyana atubwira ko yari mu muhanda atwaye imodoka ariko yaduhakaniye ko iyo baruwa atayizi gusa ahitamo kudukupiraho telefone yanga ibibazo twashoboraga kumubaza.
Iyo baruwa urayizi? Iyo baruwa ntayuzi? Iriya bavuga ko umujyi wa Kigali ushaka kumuhinzo ayisabye ko bavuga ko ari mwe mwayanditse.
Inshuro zose twahamagaye Madamu Jeanne d'Arc Uwamahoro uyobora akagari ka Nyarutarama ntiyitabye telefone ngendanwa. Depite Frank Habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda agasanga nta wagombye kwivanga mu mirimo y'inkiko agasaba ko inzego bireba zabikurikirana mu maguru mashya.
Amafaranga amategeko agomba gukurikiza uko ameze. Niba abantu baraburanira kabageze mu gihe cy'uko bagomba gusomerwa urubanza rwabo nta wundi muntu wagombye kubyivangamo kuko hari harabaye igihe cya mediasiyo muhuza byari byageze aho byarananiranye byararangiye uvuga ngo hari hari kuri tapi hanyuma numvaga ko nta atagombye kubaho uburyo bwo kuvuguruza gahunda z'inkiko. Ariko niho harabayemo n'uko umuturage avuga ko bamusinyishije ku gahato. Ibyo nabyo twasaba ko inzego z'iperereza zabikurikirana zikareba ukuri kwabyo kugira ngo urukiko rwe kuvangirwa.
Tuvugana n'ubuvugizi bw'inkiko mu Rwanda bwatubwiye ko iki kibazo ntacyo bwakivugaho kuko kikiri mu nkiko. Kuri Bwana Twagirayezu wagasaba ko ubutabera bwamurenganura.
Ubutabera bureberera rubanda kandi ubutabera burarenganura. Niba burenganura bukaba butarenganya rero nanjye bundenganure kuko nanjye kugeza iyi saha nta mutekano mfite. Umutekano ndi kuwubuzwa n'umutungo nashatse uwo mutungo mushaka nawushatse mu mbaraga zanje n'ubwenge bwanje nifuzaga ko nakarenganuwe ngahabwa ibyo nifuza ku mutungo wanje ahubwo simpabwa ibyo babanyifuriza kuko na mbere hose njewe nifuje kubaka kugira ngo mbone aho mba n'umuryango wanje niba narubatse barateganyaga kumpinzu iyo nzu ko ntayihawe imbere ntaragira iyo mfite kugeza isa
abandi bari muri zimanza bakibona urukiko rufasha umwanzuro ushingiye ku busabe bw'umujyi wa Kigali nabo bavuze ko basanga hari bitumvikana uyu ni bwana Jean Dodie Shika mumwe muri abo baturage
none ikintu cyanantunguye n'ukureba uburyo ki umujyi wabahumye amaso urukiko rugafatira icyemezo ku muntu utari umuburanyi mu rubanza narinzi yuko akarengane meze mu myaka 7 kageze ku musozo ariko ndabona nubundi bigikomeje kuba kagaterera nzamba moramvuka
iki kibazo cy'anya rutarama gifata umuzimu 2017 na magingo yakirafata ku miryango isaga 1400 umujyi wa Kigali uhatira abaturage kwimukira mu mazu ari ubusanza bo uvuga ko bari baratuye mu kajagari bamwe barabyanze bahitamo kugana inkiko bavuga ko umujyi wa Kigali utubahirije iby'amategeko ateganya akabagira urusajwe rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umwanya n'uw'amakuru y'imikino na sport turahera mu Burundi aho imigwi ya Atletico New Oila Bumamuru na Flambeau du Centre arizo vamwo umurugwi uzotwara igikombe cy'uno mwaka mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu gihe hasigaye urukino rumwe gusa ngo higanwa rihere umurugwi wa mbere n'uwa kabiri isumbanya amanota abiri muri basketball naho ejo kwa Mungu niho hatangura ihiganwa ry'ubu Burundi bwose izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana
imigwi 10 niyigiye guhiganwa mu gikombe cy'u Burundi bwose muri basketball ihiganwa ryatanguye kuri no w'Imana rikabagerekanye ko uzo ritwara azoba yarikoreye bivanye n'inkino z'umunsi wa mbere uko zagenze abakunzi b'ubwo rukino ariko bakaba batashe batanezerewe bivanye n'uko urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi hagati y'imigwi ikebana cyane urunani na New Star rutarangiye kubera imvura ubwo rukino rwahuza iyo migwi ibiri rukaba rwahagararaye igice cya mbere kirangiye urunani rufise amanota 31 kuri 23 ya New Star Origene Ndize yarongoye abakunzi b'umugwi urunani naho batashe urukino rutarangiye yamenyesheje ko bitaba cy'inguvu ngo kuko ishaka muri uwo mugwi ari ryarindi
nishobora kudungabanya kuko twebwe numugwi ufise ishaka ryinshi kandi numugwi wama awiteguye nico gituma tudahungabanya turi nyuma y'umugwi twama twiteguye nkuko nabakinyi bama biteguye n'abafana nuko nyene tuzoza dufise morale nk'iyo twari dufise no munsi nta kiriko kirafu abakunzi burunani no basaba yuko batocika intege morale bari bafise no munsi tuzoze ku machi kurikira dufise morale nyinshi gusumba iyo twari dufise no munsi
warongoye abakunzi burunani ariko kugira iryo higanwa ari ubwa mbere ritunganijwe mu Burundi rigende neza asaba arongoye ishyirahamwe rya basketball mu Burundi kuko bishoboka byose kugira haboneka ikibuga abantu ntibazohore bisigira gusiba mu nkino zarangiye Tigers yatsinze Aigle Noir ku manota 62 kuri 57 Dynamo itsinda Les Ipo ku manota 78 kuri 75 Young Eagles yatsinze Brothers mu kuyitsinda ku manota 73 kuri 58 nayo Jimkana itsinda Lemesha ku manota 78 kuri 68 mu mupira w'amaguru naho kuri no w'Imana niho hari haramutse hasozegwa umunsi ugira wa 29 kuri 33 tegekanijwe Musongati yatsinze Top Junior bitsinda 2 ku busa uwo mugwi wo mu ntara ya Kayanza utakaza amahirwe yo kubandanya ugwanira igikombe icegera cy'umumenyereza w'uwo mugwi Desire Ntezimana amenyesha ko bakinye ariko ivy'Imana yateguye ngo ntawe ubihindura
finisaje nagiye kunanira abakinyi bacu niyo tugiye gutegura cyane kuko wabonye twageze cyane keshi imbere y'igori mu gwo finisho irabananira tugiye gutegura turengene mu machi kuri kiri machi ya nyuma ya shampiyona twokwitwara neza ama dutegure seziza niko bimeze upira amaguru niko umeze haba gusinda haba gutsindwa haba kunganya ibyashitse ni ndereka to byakiruka
muzindi nkino zabaye Atletico New York yatsinze Vitaro ibitsindo 2 ku busa Message Ngozi itsinda Bujumbura City igitsindo kimwe ku busa Burundi Sport Dynamique yatsinze Bumamuru ibitsindo 2 kuri kimwe Eka na Flambeau du Centre yatsinze Rekoroko ibitsindo 2 nyene ku busa Royal FC yanganije na Olympic Star igitsindo kimwe ku kindi Kayanza United ikaba yanganije nayo nyene na Rukinzo igitsindo kimwe ku kindi iryo higanwa rero riracyagoye kuko kugeza ku munsi wa nyuma nta uramenya uzotahukana igikombe hagati y'imigwi ya Atletico New York ya mbere n'amanota 52 Bumamuru ya kabiri n'amanota 51 Flambeau du Centre ya gatatu n'amata 50 azocuwambaye mu rukino rwa nyuma kuri uwo munsi wa nyuma w'ihiganwa igenekezo rya 14 za kuno kwezi. Atletico Niol izokina na Flambeau du Centre mu mamuru nayo akire message. Imigwi ya Flambeau du Centre, Le Croco na Royal FC yoyo yaramaze kumenya ko mu mwaka uza izokina mu cicaro ca kabiri. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ari kucukorerwa mu ngata na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda wagiye kutubwira geze mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru mu mpera z'icyumwe rugishize shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wa 26. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itanu. Ikipe ya Mukura Victory Sport yanganyije na AS Kigali ibitego 2-2 kuri Stade Huye i Butare. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya Rayon Sport nayo yaguye miswi na Gicumbi FC zinganyije ibitego 2-2. Uyu mukino wari watangiye saa 6 n'igice. Guhera saa 9 n'igice nanone kuri Stade ya Kigali Nyamirambo hakurikiyeho umukino wahuje Gorilla FC na Rutsiro FC urangira amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa. Kuri Stade Kamarampaka i Rusizi, ikipe ya APR FC yatsinze Espoir FC ibitego 3-2, naho Etincelles FC itsinda Musanze FC igitego 1-0 ku busa kuri Stade Umuganda i Rubavu. Ejo ku cyumweru, ikipe ya Kiyovu Sport yanganyije na Bugesera FC ubusa ku busa. Gasogi United itsinda Police FC ibitego 3 ku busa. Imikino yombi yabereye kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Mu mukino wabereye kuri Stade y'Ingoma, Etoile de l'Est yatsinze Marine FC ibitego 2 ku busa. Kugeza ubu, mu gihe hasigaye imikino ine yonyine kuri buri ikipe kugira ngo shampiyona irangire, ikipe ikiri ya mbere ni APR FC ifite amanota 60 mu mikino 26. Ku mwanya wa kabiri hari Kiyovu Sport ifite amanota 57, AS Kigali ni ya gatatu na amanota 43. Ku mwanya wa kane hari Rayon Sport nayo ifite amanota 43. Mukura Victory Sport izari ya gatanu na amanota 40. Police FC ni ya gatandatu na amanota 36. Ya karindwi ni Musanze FC nayo ifite amanota 36. Ku mwanya wa munani hari Espoir FC ifite amanota 33. Etincelles FC ni ya cyenda na amanota 31. Ku mwanya wa cumi hari Bugesera FC ifite amanota 33, Marine FC nayo ifite amanota 33 ikaza ari ya 11. Ya 12 ni Gasogi United ifite amanota 29, Gorilla FC ifite amanota 26 ikaba ari ya 13. Ku mwanya wa 14 hari Rutsiro FC ifite amanota 25, Etoile de l'Est ni ya 15 na amanota 23. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Gicumbi FC ifite amanota 17. Tukiri mu mupira w'amaguru, ejo bundi kwa gatatu ndetse n'ejo bundi buriya kwa kane hateganyijwe imikino ibanza ya 1/2 kirangiza mu guhatanira igikombe cy'amahoro. Kwa gatatu kuri Stade Kigali Nyamirambo, Rayon Sport izahura na APR FC. Muri uyu mukino w'ishiraniro washyizwe ku giciro cy'amafaranga y'u Rwanda 50,000 mu myanya y'icyubahiro, Jean Fidel Uwayezu umuyobozi w'ikipe Rayon Sport izaba yakiriye mukeba avuga ko APR FC itabateye ubwoba.
Ikipe ihagaze neza, turi muri kuruse ku gikombe cya Peace Cup, urugendo ruracyakomeye ariko turizera ko tuzabigeraho. Turiteguye kuko APR irakomeye ariko ntikomeye kuturusha.
Kwa kane mu wundi mukino ubanza wa demi-finali y'igikombe cy'amahoro, ikipe ya AS Kigali izahura na Police FC kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Imikino yo kwishyura izaba mu cyumweru gitaha. Mu mukino w'intoki wa volleyball, ikipe ya Gisagara Volleyball Club iri muri Tunisia aho yitabiriye irushanwa rihuza amakipe yaje mu myanya ya mbere muri za shampiyona zo mu bihugu binyuranye muri Afurika. Umutoza wa Gisagara Volleyball Club Fidel Nyirimana aremeza ko ikipe ayoboye izitwara neza muri iri rushanwa kandi ko mu myaka mike iri imbere izahinduka ikipe itinyitse mu ruhando rw'uyu mugabane.
Buri gihe wari wese wabaza Gisagara uko ihagaze, uko twiteguye, ni ikipe igomba kubarizwa ahangaha kandi yagombye kuba haba buri gihe. Ntekereza ko ubu ngubu n'ubwo kabiri tugiyeyo atari ingaruka mwaka, ariko ntekereza ko mu myaka itanu yose ikurikirana Gisagara itagombye gusiba muri aya marushanwa. Njye nuko mbona Gisagara, naho nyibona n'abakinnyi n'abayobozi twibona mu makarabu atinyitse muri Afurika, kandi n'umuntu wese uri hano mu Rwanda yagombye ko reha twumva, ariko n'utarabyemera ngo ni inshingano yacu yo kubimwemeza.
Mu ntumwa zagiye muri Tunisia zijyanye na Gisagara Volleyball Club, nta muntu n'umwe wagiye ahagarariye ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB. Ibyo ngibyo byatewe n'uko ngo muri iri shyirahamwe ubukene bw'amafaranga burimo kunuma, ku buryo no guhemba abakozi bisigaye byarahindutse agatereranzamba. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Akarimo ngo duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Nshuti mwarimu, duteze amatwi, tubashimire ku kanya kanyu mwaduhaye. Twe n'abagenzi bacu rero tukanabifuriza indwi nziza. Diane Nahazwe niwe mwari kumwe kuri mikro, yakoze mugenzi wacu Dieudonne Cyubahiro yegeranije amajwi y'ibiganiro vyose mwakurikiye muri kano gatondo. Turaza kongera mu bindi biganiro vyo mu masaha ari imbere. Mukurindira, mugire umunsi mwiza, mubanye no muvyanye.
Tabara, tabara. Tawara, wanu bawe tawara. Rengera, 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 wanu bawe rengera.